Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro ryaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Niyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 7 y'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2016 muri kumwe na Frederic Mundikije.
Na Eugenie Mukankose wiriwe neza Frederic.
Wiriwe neza Eugenie.
Mwiriwe namwe nshuti muduteze amatwi duhere kuri amwe makuru avugwa ku Burundi. Mu Burundi kuri uyu wa mbere niho hatangiye urubanza rw'abashinjwa gushaka guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Sentare yari yahanishije bane muri abo bashinzwe bagerageje guhirika ubutegetsi bafite ipeti rya generali bahanishwa gufungwa ubuzima bwose. Uyu munsi urubanza rukaba rwabaye rukaba rero kuri uyu wa mbere urubanza rwashyize ho indi tariki yo kuburanisha itariki ya 11 kwezi kwa kane. Impamvu ngo nuko bamwe mu baregwa icyaha batari bazanye ibyireguro n'abandi nabo bakaba basabye ko urubanza abacamanza babanza kubaha ababunganira mbere yuko urubanza rukomeza. Umunyamakuru wacu Roger Wirika neza yarahari aratubwira muri make uko urwo rubanza rwagenze.
Kunshuro ya mbere ruburanishwa mu gisata cy'iyungururizo urubanza rw'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi rwitabwe n'abarwerekeye 226 kuri 28. 13 muri bo nta byireguro bari baje bitwaje kandi nta nivyo bari barashikirije sentare imbere y'irisango yo kuri uyu wa mbere. Muri bo harimo General Cyril Ndayirukiye yigeze ko umushikiranganji wo kwivuna abansi na commissaire de police Zenon Ndabaneze aba basavye sentare kubareka bagasubira kunganirwa n'abashingwa manza babo bataramuwe mu rukinja mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2015. Basiguye ku ingaruka mbi gitaramurwa ry'ababunganira aribo zagarutse ko kuko batswe uburenganzira bwo kunganirwa bacabaza kwa amategeko yoba yankira abashingwa manza babo gusubira gusasa mu ntahe z'icese zo mu yungururizo. Umukuru w'intahe yabahebuje kuvyo basaba. Imvo yatanze nuko ababuranyi atarebo bavugira abashingwa manza mu gihe bobo batigeze bandika na rimwe babisaba. Ikindi naco ngo niyo vyari kuba vyemewe babisavye bateba. Akarorero nka General Ndayirukiye yandikiye umukuru wa sentare na inyuzwa y'u Burundi ku itariki ya gatatu ukwezi kwa gatatu uyu mwaka amusaba ko abashingwa manza biwe batatu bo kwemererwa gusubira kumwunganira. Umukuru w'intahe yamubwiye ko yanditse ikiringo cararenganye kandi imisi haciye ari myinshi amategeko atemera ko umuntu yoyunguruzamo. Ariko sentare yemereye General Ndayirukiye na commissaire de police Ndabaneze kurondera abandi bashingwa manza bashasha bo kubunganira. Ikiringo cy'ukwezi kumwe nico bahawe kugira ngo babe baronse abo bafasha kuburana. Eroje Wirika neza Gitega Ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Eroje Wirika neza kuri iyi nkuru. Turaza rero kwigarukaho ku buryo burambuye makuru yacu ataha. Twabibutsa ko muri izi mpera z'icyumweru mu ntara ya Mwaro humvikanye urusaku rw'amasasu n'amagrenade mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru ku mutumba wa Musivya ni muri komine ya Gisozi. Igitero cyakozwe n'abantu bitwaje intwaro ku birindiro by'igipolisi. Impuguke mu by'uburenganzira bwa muntu barimo gukora amaperereza mu Burundi kwa gatanu ku mugoroba bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru. Muri abo banyamakuru harimo abakorera ibinyamakuru byigenga n'ibya leta. Hagati y'abanyamakuru ba leta n'abigenga ibitekerezo byatanze byari binyuranye ku bijyanye n'ukuntu ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwifashe muri iki gihe mu Burundi. Ku ruhande rw'abigenga ibintu byaradugereye, naho ku ruhande rw'abamenyesha makuru abanyamakuru ba leta bavuga ko hatewe intambwe iboneka. Ayo rero namwe mu makuru avugwa ubu ngubu mu Burundi turaza kuyabagezaho mu kanya. Frederic umwanya ni wawe n'ikiganiro muri sanga.
Urakoze Eugenie. Ubu naho nica gihe cyo kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi ba radio Ijwi y'Amerika. Muri sanga ku munsi wa gatanu Perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza yatangaje icese isemo igira kabiri ibikorwa vya wa murwi w'igihugu ujejwe gutohoza ukuri ku vyabaye muri kahise mu Burundi hamwe no kunywanisha Abarundi. Uyo murwi urongowe na Musenyeri Jean-Louis Nahimana. twibutsa kuyo murwi wagenywe mu mwaka uheze no kuvuga imyaka 15 irangiye hatewa kamo gasaba kuyo murwi ushingwa vuba kugira ngo amabi yose yakozwe mu Burundi aje abona amazi abarundi bamenye ukuri bongere basubire kunywana no kwizerana nkuko na Perezida Pierre Nkurunziza yabisavye gihe yariko arashikiza ijambo ku munsi wa gatanu mu Kayanza abarundi benshi barasaba kuyo murwi wokora atawegamiye maze ugashira imbere ubwigenge hamwe n'ukuri yamara abahinga bakurikiranye hafi kahise ku Burundi yavuga ko Burundi bwahuye n'amakuba menshi yagiye araba mu myaka itandukanye kandi ko abarundi batari bake bayagizemo uruhara ikibazo nyamukuru no kumenya niba bakoze ibyaha byose byasinzikaje Burundi bazovyemanga bagasaba ikigongwe ku rundi ruhande naho abo bahinga bavuga ko uyo murwi uzobufise amabanga akomeye cyane kuko utegerezwa kuzokwitondera amakuru uhabwa n'ivyabona maze ukazotegerezwa gutandukanya icatsi n'uru kugira ngo ntihagire uwambikwa ibara ku byaha atakoze hari kandi n'ikibazo cyo kumenya kuko niba ingingo yo murwi uzoba washitse ko zizokwemerwa n'imirwi itandukanye kuri ibibazo byose rero bijanye n'ikorwa byo murwi twatumiye incabwenge zibiri zigiye kudufasha kwiheza intambamyi zishobora kuba muri ibyo bikorwa bizosaba ko barundi bikebuka bagashira imbere umutima wo gukunda igihugu kuvuga ukuri hamwe no kurekuranira turi kumwe bwa mbere na mbere na professeur Jean-Baptiste Hajayandi yigisha muri kaminuza Johns University ni kaminuza iri mu gisagara cha New York City muri neza mwaramutse neza hani muri America amushyana he Jean-Baptiste Hajayandi
mahoro
urakomeye
tunakomeye neza
ego metri kumwe kandi na professeur Libera nibashya kandi yigisha muri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu gihugu cy'Ubiligi muri beneza ho ndazi ko uri ko urira mushya ntaye Libera
muri beneza
murakomeye
na mahoro
uyu munsi rero nkuko muvyumvise tugiye kuvuga cyane cyane kuri uyu murwi eka intambamye uyu murwi ushobora kugira ariko imbere yaho reka twumvirize ijambo Perezida Nkunzi yashikirije igihe ku munsi wa gatanu mu Kayanza igihe uyu murwi yarugiye gutangura inshuro igira kabiri ibikorwa byayo
abarundi bari ngaha muribuka neza yuko kuva tukibuni nayo kwikukira twaciye ibibazo bikomeye cyane twarabuze umugani wa tarumugani utuvuga kwa gasore ndetse n'abana bimwe babiri umwe yarakwije ndabunyakiri wunda meza atatu ndetse no kutinyezi yiwe arakurikira atacu bazira indacho tuma rero kuna mugwi waje kugira ngo dufashe kurahira byatugoye muri kazi kugira ngo abarundi duhaguruke nk'abagabo uko basokora baze bati ubwo ari kimwe ingorane no kugumayo igikenewe kuvyuka twagukuka kubaka igihugu
nkuko twabivuze kandi abarundi batari bake barasaba ko uyo murwi ukora atawegamiye kugira ngo eka utohoze ukuri atahantu wegamiye eka ukore wigenga reka twumvirize ico abanyagihugu nabo nyine basaba kuri uyo murwi
turiko turaraba umugwi severier oza wisunze ukuri utaravye utumvirije ku ruhande canke se abandi kugira ngo ntibashikirize ibitari byo kuko abantu benshi bara shaka gukoresha abantu ko batari canke isuko wo kwisunga byukuri kuri nkuri nyene wo bashikiriza ivyo babona canke isi byabaye
deka dutangure kuri we professeur Libera ntibashaka kandi bikorwa vyo mu rwi mu bibona gute amatwa dusumira abagize uyo mu rwi ni ncabwenge zabashinga nta bijunja mwebwe kubganyo uyo mu rwi mubona gute
uyo mu rwi kanje uje mu gihe kitarico mutikubereke kumenzeye murazi biko iraba mu Burundi abarundi bapfa kumusi ni benshi cyane ikindi cya kabiri nuko uno munsi abarundi bashi barenga ibihumbi amajana 250 bahunze igihugu simbona rero uyo mugwi wari utegekanijwe ni na akorda rusha munibuka yuko yasinywe mu haheze imyaka 15 uyo mugwi wari washizweho bari bawimviriye mu bijanye n'ingorane zari ico gihe nivyo umugwi ndazeye turavye itegeko ryarishije yawushizeho bizoraba ivyabaye kuva mu ntamutwikukira gushika itariki zine z'ukwezi kwa 12 2008 n'abanihenze nukuvuga yuko uyo mugwi uje mu gihe kibi kuko simbona uwo mugwi abo bazonywanisha ni kuko ingorane zariho igihe bawushiraho sizo ziriho uyu munsi
mbe moshe na he libera kubona uyo murwi wagenywe ikawasabwe haraheze imyaka 15 ukaba nk'ubu ugiyeho muri iki gihe utangwe gukora muri iki gihe izozo singorane ntibyo bavuga ko abarundi hariho benshi badashaka kuye murwi utahoze kuri
oya nibaza ko abarundi baranyotewe ukuri kuko icisha Burundi uno munsi nukubera ivyaha bidahanwa bagaca bafata ikivunga ngo ni banaka bagize amakosa ibyo sivyo nuko umurundi wese yakoze ikosa yohanwa kufatwa kiwe uyu mugwi rero abarundi nibaza ko atabona nabi mugabo ico shikako uje mu gihe kitari cyo
igihe mwifuza ko uyu murwi utangura hoba nka ryari
kwihutirwa cyane rwose mu Burundi no guhagarika kwicanya uyu mugwi woza amahoro ahunze bose bashaka benshi bafise ibyo bagirizwa bakaba batawe tari mu Burundi murazi yuko abanegosi yakoro yarusha benshi ari hanze kandi hari ibyo ngira ngo baba bagirizwa uyu mugwi rero jaho abarundi bari Burundi buri mahoro abarundi bidegenze hamwe bayagukuri ata kunyegezanya
abo bari hanze kubera umurwi utangwe canke bahunze ingwara mu Burundi
bahunze ingwara mu Burundi
ego reka tuje nawe kuri professeur Jean-Baptiste Hajayandi mweho uyu murwi mubona gute ikiringo uye gutangurira ko sico nkuko professeur Libera abivuze
nohera kubyerekeye uwo mugwi nyene uko ndawubona jewe naho washigwaho naranjyohewe rwose kubera abantu bamwe bari muri wo ndabazi guhera kuri uwo gaba Musenyeri Jean-Louis Nahimana eka na Bernard Ntahuturi agaba Eglise Anglicane na Didas Kiganahe n'abandi abo bose nabantu je nibaza uko ari 11 naho bose ndabazi nabantu n'ukuri bashobora gukora akazi gashimishije kandi uko ndabibona jewe nta bantu benshi bavuga ngo uwo mugwi ngo tumeze neza barawitondeye n'ukuri Assemblée Nationale yarawitondeye kandi uribuka ko basabye amazina abantu bose babishoboye hamwe bagacagura mwaka icyo nicyo kimwe uwo mugambo uwo mugwi genda ubona neza cyane ikindi nacyo ubajije uti uwo mugwi uje harengeranye none urumva mugenzi wanje Libera ntibashira kandi avuga yuko ahubwo bukwiye ahubwo kuzoza hanyuma jewe ku bwanje hararengeranye rwose imyaka 16 ni myinshi kuva igihe arusha akoro yarusha ashiriyeho iryo iyo ntumbero y'uko hazoba uwo mugwi wo kwihweza ibintu nyine byagiye bigenda je mbona neza yuko uwo mugwi wokora ikiringo cy'uko uhera kuri independence 1962 ugashikana mu 2008 icyo kiringo ni cyiza cyane ibyabaye inyuma y'ibihumbi 2008 gushika n'ubu nabyo ne birashobora kuzorabwa ukundi gusha ariko ntitwovuga ngo turindirize hararengeranye cyane akenewe yuko ibintu bija mu buryo hama mu bisanzwe ibi byose biriko biraba izi ngorane zose ziba kuko ibintu bitavuzwe uko byari bitegerezwa kuvugwa kugira ngo icyo bita mu gifaransa impunité ihashwe nicyo gituma uguma ubona ko abantu bikorera ibyo ibintu by'ibyaha badakurikiranwa
mwavuze Jean-Baptiste ko uyu murwi ugizwe n'incabwenge ikabashinga ntabijunja mbega hari intambamye mushobora kubona abo bashinga ntabazobwira muri cyo gikorwa cyabo
intambamye mbona ikomeye ni yo nyene yuko hariho abantu badashaka kumugwebe n'uwo ujaho je nibaza yuko mbere n'ibi bintu by'ingorane tuzaturagira kuva araize imyaka itari mike nuko hari abantu badashaka kuja nduvuge nk'abantu bari mu butegetsi mu 72 bakaba mu butegetsi mu 93 bamwe bamwe muri abo je no kubwira usanga bari imbere n'umuri abo bavuga ngo bari muri opposition hamwe ugasanga bavuga ngo ngwihonyabwoko ngwihonyabwoko abo bantu ntibashobora kuvuga yuko umugwi babubona neza babona ko wokora kuko ukoze wokwerekana ibintu bimwe bimwe mu byo bagiyemo hamwe ugasanga rero ntibashaka gukora
emotion ya libera ntibagira kandi ntibashaka kandi uyu murwi eka abagize uyu murwi hari ikintu mubanegura
abagize uyu murwi Jean Louis Musenyeri Jean Louis na muziko wose kandi muzineza cyane kikanahe nawe nyine ndamuzi sans collègue nabandi bose bari muri wo benshi ndabazi ariko muri ukayuko kikanahe ari mu banditse ama constitution mu Burundi eh cyo kuvuga nuko uwashizeho uwo mugwi president Nkurunziza niwe bari muri uwo mugwi bazokorera muti kubera iki jewe kubwanje iyo bashya muri uwo mugwi bakansaba ko ibikorwa bitangura no munsi je naca ntangi ho muti kubera iki iyo muri famiye abana biri ba bashwanye batumvikanye ku bintu byo mu rugo nti abagomba kubashira hamwe kumvikanisha nibahengera umwana umwe atari hari ngo babumvikanishe ntibikunda icyo ni cyambe icya kabiri uyu mugwi naho uzokora ushaka gushika kuki ku mugambi w'uwo mugwi wari ukuzuriza abarundi wari kugira abarundi byasure kwizerana ka yikindi ko kwa rukugira birije kubanisha barundi wagize ikosa akaryemanga akamugira ikigongwe none bazokwiga ingorane hagati y'abari mu Burundi gusa abo bari hanze bashika hafi 250,000 ivyo nibara ikindi rero nagomba gushika ko uko ibyabaye nibyo ni byinshi mugabo ibiriko biraba nizo byihutirwa guhagarara gutoriga umuti
mu kanya gatoya cyane rwose mushiye ntahe libera hariho abategetsi nk'abatwaye Burundi muri 72 cyangwa 93 bo badashaka kwimurwa uba mu kanya gatoya amasegonda 30
je nibaza ko ta Burundi n'umwe yo kwanga kumugwi wojaho kugira wumvikanisha abarundi abarundi tuve muri zinjyane z'amazibaye imbere ishaka igihe abaye matora kandi aba tukubakira kukuri nta mutegetsi n'umwe nibaza ko uwo mugatatu atawifuza
nawe professeur
nigihe bawushiriyeho
nawe Jean Baptiste Hajayandi mu kanya gato amasegonda 30 mbega uyo murwi nkuko libera bivuze uzo gukorera president Pierre Nkurunziza
oya uwo mugwi washizweho n'abaserukiye abanyagihugu muri Assemblée Nationale na Sénat uwo mugwi ukorera umukuru w'igihugu yabushize ku mukono gusa ariko byakozwe byose kugira ngo uwo mugubeho byaciye mu bantu baserukira abanyagihugu kumbure ibya politiki ntibyari bimeze neza cyane ariko mu mpera z'umwaka wa 2014 aho bawutinaho Assemblée Nationale yari yemewe niyo yabashizeho hama abo bantu kuko twabivuze bifashe neza rwose abo 11 barashobora gukora icyo ni nashaka kuvuga ni uko ibyo umushinga nta libera ariko aravuga byerekeye ingorane z'ubu hariho ibiriko birakogwa kugira ngo habe kumvikana bona barashizeho n'umukuru wahora ari umukuru wa Tanzania ngo afashe Museveni bafashe kandi ya komisiyo yashyirwaho mu gihugu bose nyine bakore kugira ngo batorere inyishu mu gihugu kuko ingorane ziriho mu gihugu ariko ibi byerekeye ibyabaye kuva 1962 gushika mu 2008 ntitworindira ngo bize bigira bwa nyuma ibyo bintu bitegezwe kukogwa n'uwo mugwi meze neza hamukerekana abantu ibyo bakoze abakorewe ibintu ariyo bahambwe n'ingene bushobora gusubiza hamwe abantu bakabahuza naho Libera avuga ngo bamwe bamwe bari hanze nibaza yuko ibyo biganiro biriko biraba bizotuma abantu bashobora kuzogaruka mu gihugu n'ibyo yipfuza.
Atubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise umunywanyi w'iradiyo Ijwi rya Amerika. Jules mwiriwe neza?
Haro.
Muri hehe?
Burundi.
Murafise ikibazo, murafise icyimbuyiro, turiko tuvuga cyane cyane kuri wa murwi ujejwe kunywanisha Abarundi eka no kurekuranira.
Icyifuzo cy'iwanje.
Yego.
Imbere yuko uwo mugwi woza.
Mhm.
Nuko ho bari amahoro, hamata abantu, atabantu biyicwa. Neho niyo wazubu. Kandi no kubyicwa. Nene zo kumvikana abari ko babigira ubwo nyene. Nigira woza agasaka kubyabaye, kubyabaye cyangwa ariko birabo. Aba ikindi kintu. Uomugwe. Uomugwe uriho. Waje bamwe barahunze. Nagira uzoza guhunze. Woza bose bari mu gihugu, bose bari tavye igihugu. Hama matohoza akora kuri bose, hama amukuri kukaja habona. Ariko uje ubu bamwe bari hanze. Ubwikanye mu mudu bandanya bo. Uwo mugwi gese mana ikintu ndomeje gukora.
Urakoze Jules. Urakoze Jules le cadeau hene jambo, simvura, simvura mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Munafite cyimvira muri hehe?
Turi mu buhungiro.
Hehe ugiye ukihe
Rwanda
Lego duga kwijambo murafite cyumviro ikibazo
ikene nashaka kuvuga kuruko kuri bavuga mbega abagenye uwo mugwi mbaza abo bagabo mbega abagenye uwo mugwi nibande mbega abawugenye barera se ico nzi muri bo ariho abo baciriwe urubanza rwo gupfa ubu bariko bavuga ngo bagiye kunywanisha Abarundi bagiye kunywanisha ngo no kuvuga ukuri none uko kuri kuzoba ari ukuhe kandi bafise ibibagira mbe hajya ngo bazonywanisha abandi ko benshi duhereye mu buhungiro bugiye kuba gushika ubu Burundi bugihonywa imfura zabwo Abarundi bapfa ijoro n'umurango ni mu Burundi ni habuze ukuri habuze abagabo b'ukuri n'ijambo ibyo bariko barakora bavyita gusigana inkohe ku maso ni iby'abanyapolitike turabizi mu Burundi ni habuze ukuri habuze abagabo b'ijambo n'ukuri. That's my right, yeah.
Murakoze simvura reka tuje kwa Professeur Libera, Professeur Jean-Baptiste Hajayanda Agiricho abwiye Jules na simvura Jules avuga ko ibiganiro uyu murwi wokoresha ka utohoza kuri mu gihe abantu benshi bahunze bisa nuko atacho bizoshika ko akaba na sivura vuze ko hariho abaganye uwo murwi nabo nyine bo bafise ibyaha bibagira duga kwijambo mushika ntahe Jean Baptiste.
Jewe nibaza yuko umwe wese arashobora gushikira icyumviro ciwe nk'abo bashigirije ibyumviro byabo niko bavyibaza ariko nibaza nti nk'abantu kuva itandatu na rimwe no vuga mbere itandatu na kabiri kwa niho bazohera itandatu na gatanu itandatu n'icenda irindwi na kabiri mirongo umunani n'umunani mirongo icenda na gatatu mirongo icenda na gatandatu n'iyindi myaka iyo myaka yose barindiriye ko hari cyo kugwa nabo bantu ntiwo babwira ngo bazorindira yuko ngo abantu bahunze muri iyo kuva mu mwaka uheze inyuma mbere y'uko uwo mugwi wari washizweho kuko muribuka uwo mugwi ntiwashizweho izi ngorane turimo zirakomera uwo mugwi washizweho mu bihumbi bibiri na cumi na kane ubwo rero uwo mugwi washizweho imbere y'uko ibintu bija mu ngorane ukeneye gukora kugira ngo ibyo muri iyo myaka kuva mirongo itandatu na kabiri gushika mu bihumbi bibiri n'umunani byo bitangure biboneke bigaragare hanyuma je novuga mbere muri abo honye bavuga ngo bari muri opposition radicale yiga bamwe bamwe uzosanga ataco basubira no kuvuga ko harimwe abantu bashobora gusanga barakoze ibintu bidakogwa muri iyo myaka ya kera ibyo rero yaba 1993 cyangwa indi myaka ubu bivugira kuko atakintu kirashobora kuvugwa ku byo bakoze aho niho ngejeje
Moshian hae libera gihe basaba kwimurwa ibojaho mu Burundi hari amatati akomeye cyane gose muri muri ya myaka yose ibiganiro byari ko biraba Burundi eka Burundi bari baracanyemo cyane cyane kumoko ibikorwa byo mu rwisi bikorwa abantu bari bakwiye kwishimira bigatangura eka nabari hanze ko twumva hari ibiganiro biko biraba bashobora no gutahuka baka nabo nyine bakazokwifatanya n'abandi Burundi
oya I was told that ntanzu yari kwirasha kugira uwo muzuku utangura gukora inziri ikihuti bwo kona narivuze ngo ari kubikanya uko yarera none iyo commission vérité et conciliation ije gukora iki mu gihe bamwe babiyejeje iki cyakatatu nabivuze Jean-Baptiste arabigarukako navuze yuko uwo mugi washizeho na Nkurunziza Jean-Baptiste ambwira ati uwo mugi washizeho na Assemblée nationale mugabo turazi ko Assemblée nationale ikorera Nkurunziza uburero ni byinshi mbega yo Assemblée nationale iserukira abanyagihugu hariho komisiyo yashizeho ngo yige ibiri ko biraba ngo tumenye ubwicanyi abicwa ababica yo Assemblée nationale ititaho ineza abanyagihugu ikorera abanyagihugu cyangwa ikorera Nkurunziza ivyo rero byerekana yuko uwo mugwi washizweho na Assemblée nationale ntacyo uzo shikako kitukuri nkuru nziza atabyemeye kuko niwe yabushizeho reka kuvuga rero nuko je ndawizeye ko kubera mbere ariko icya kabiri nta cyari ko kirihutirwa kugira uje utangure gukora atari kunyegeza ibintu bimwe icya gatatu nuko abarundi banyotewe ukuri mugabo nkuko simvura yabivuze nibaza yuko ataki na kinini yari na gatoyi uwo mugwiza woshikako mu gihe abatata atariho bari ariko kuvuga yuko umugwi wojaho ntibantunganya atari Burundi president bango ntunganya atari Burundi nyangoma atari Burundi bavuga nozeye l'ancien president de la Assemblée nationale atari Burundi l'ancien vice president deuxième vice president atari Burundi n'abajenero bari hanze muri CNDD bahunze igihugu abo bose batari Burundi ugwaruka ari mu Rwanda ibihumbi bibiri ari muri Tanzania muri Congo muri Zambia
ariko uyo murwi professeur Libera uyo murwi hariho abarundi bari babuyamirije abantu batarahunga abantu bose bakiri mu Burundi uyo murwi si hariho abantu benshi bavuga ko hariho abantu benshi batifuza ko utangura ibikorwa byabo reka ariko muri aka kanya duhe ijambo wundi mu nyanyu radio ijwi rya Amerika ntahura kungoba mwiriwe neza murakomeye murafite ikibazo
ago komera niza gatuganye dukomeza gatuganye
yego duga ku ijambo
halo
yego murafite ikibazo icyumviro mushikirize mu kanya gatoyo cyane muzaba mukoze
cyo rero abo bagusekereza murafite ko mujamu cyo rero twaje bagusekereza kuri mu guhari ngo turaha tasekereza aho hari yasora kuba atakubana bakivuga ibyaka yari yatugira bagusanga bagubwira ngo sekereze uno munsi ariko ije atari bwawe ntabana ngo hari abahunga muri politiki ngo bimere nabi ntibari bwawe bagona babihabira none ubu hari intambara niho babona abadepara terimisi n'ingorane zito bazihari kuva 1962 gusa uno munsi ndi demi fede kutoji kumra wali hanzo harimu wanu harimu wasinga nhaa changa harimu nijo wajiri wabajiri be ababa wabari ngaha wabari era nini kawirabu na mwusi nijo wa kawani so zoni chambe harima kujane harima kujane nite katika kajina mwono nato imu kujane kuri kura kuri
duga kujambo musozere ningoga hariho benshi baturindiri
naho navuga inegeka ubuga turarawa umugi waje ubona yuko nungo basane kumenge barawusitse mu kimwe uko ne mugi kandi twe turi ko turarawa nko mugi ijamwe abasenyeri n'abatasi n'abantu bireye imana ubona yuko ugeze no munsi abantu bireye imana atayinze ko bireye imana bikire uko ntatanze imana yemera wabatuba uko ari nk'umuntu agiteze ngo yose yakwemerera ibintu biri ko biraba cyatanga gutwara ibyo byinshi ari umuntu azigambo ry'imana kandi ari umuntu politiki ayibona nitanga abantu bazigambo ry'imana abantu b'abapasi n'abakenye n'abantu tubaha cyane kandi babazigiriza politiki zose kandi abantu babateye ubwenge cyane
murako
ubona n'umupasiri bamumenye gutwara ubwenge nk'uru
ego murakoze nta uhora ku ngoma ndabona ko icyumviro cyawe kirasa n'icyumviro cya Jure ikanasimvura ni icyumviro abashingantahe bagize icyo bakivuga ko muri aka kanya kandi turafite undi muntu wanyuye radio Ijwi rya Amerika Ferdinand muriwe neza
muriwe neza ku Ijwi rya Amerika
muriwe neza murafite icyumviro murafite ikibazo
ego intererano yanjye gitse mbona kuri uwo mugwi icyo ugiye gufasha kuko hari benshi birirwa baricwa abandi barahunze byiza rero kuri uwo mugwi icyo wari gushingwa mu gihe ibyo bintu abantu baba batari bwahunge ariko bahunze gitse mbona icyo uwo mugwi ushinzwe bariza abantu icyo uwo mugwi uzo uri kurakora kuko twebwe abanyagihugu batubatse uwo mugwi nawe tubona nti tubona ibyo bariko baragira naje tubona vraiment uwo mugwi niba dusigure neza icyugeje kuko nta byawe ntabwo tubona nta n'ibyizigiro by'uwo mugwi kuko ntaba urimwo bagirizwa barafite ibyo bagirizwa barafite amakosa bakoze nabo nyine icyo gituma twe tubona ko uwo mugwi atashyo ubone zo mariya barundi
murakoze Ferdinand mon cher na Jean Baptiste Hajayandi ka amakenga ni menshi ku batari bake kuvyereka iyo murwi bavuga ko uyo murwi utanguye mu gihe kibi cyane gose igihe abarundi batari bake bahunze igihugu mbega icyo kibazo cyotorerwa umuti gute kugira ngo uyo murwi ubandanye kana abarundi bose bashobore kugira uruhara ika arabafise ibyo bashikiriza babonye bumvise muri kahise ku Burundi byogenda gute
ndumva yuko hariho ari ingorane zo kumenya ingene uwo murwi washizweho kandi nibyo jejwe uwo mugwi mbonye ngo bamwe mu bashikiriza ibyimviro bibaza ko ari umugwi washizweho ubuvuba ariko n'umugwi umaze umwaka n'igice ushizweho washizweho mbere yuko n'izi ngorane z'umwaka weze ziba kandi icyo navuga ni uko uwo mugwi nk'uko babivuze kwa mundwi heze kwa gatanu uwo mugwi ugiye kuja mu gihugu uvugane n'abanyagihugu bumvirize ibyo bipfuza kandi bamenyeshe nabo icyo bagiye gukora ubwo rero bazomenyesha neza intumbero y'ibyo bategereza gukora mu byo bakora bazoraba cyane cyane ibintu ingene byageze muri iyo myaka y'imbere ya 2008 kuva ku kwikukira hama baraba babikoze cyane cyane abo hejuru barabongere barare n'abantu bazogira ibintu bikomeye nk'ibyo kuraba abantu bose bapfuye mbona numva bavuga bati twebwe twabuze abantu ibihumbi ijana cyangwa twabuze abantu ibihumbi bitanu gutyo ibyo byose bazobishyika ko hama barabe abantu bahambwe ikivunga mu binogo kuva 65 gushika ibihumbi 2008 aho hose narumvise ko bamaze no kubikora rega uwo mwaka uheze byabananiye gukora byinshi ariko bimwe bimwe barabikoze nk'ibyo kurabaho bahambye abantu mu binogo hama rero donc urumva icyo noshikako ni uko abo bantu bashikirije ibyiyumviro ku bwanje nk'uko nabivuze bomenya kumbure bamwe numvise nk'uwuhejeje kuvuga ngo abantu muri aba hariyo bakoze ibyaha aba bagabo umubino kuri nabandi bari muri uwo ntabo uvuga ati bakoze ibyaha bikomeye muri ibyo bintu byagiye bishika mu gihugu hanyuma ikindi nacyo ni uko ibyo bazoshika ko umuntu azogenda abibona buke buke ikindi cyumviro novuga ni uko benshi mbona bashikiriza icyumviro cy'uko igihugu kiri mu ngorane nibyo kiri mu ngorane kandi hari ibiriko birakorwa kugira ngo ibintu bije mu buryo hariho abashaka kumvikanisha abantu mu gihugu no hanze nibyo rero biguma nabyo bikogwa ariko umugwi nawo bavuze bati reka ubandanye ibikorwa byabo kuko byabo kuko ufite imyaka ine gusa hasigaye imyaka ibiri n'igice barashobora no kubongera umwaka umwe kugira ngo bakore ibyo bashoboye gukora bamenyeshe abantu ibintu nyine byagenze kuko je icyo mvuga mu Burundi ingorane ziriho ni uko abantu usanga bagiye mu mirwi yabo y'amoko ugasanga umuhutu avuga ngo abatutsi n'abicanyi umututsi ati abahutu n'abantu bagiye ihonyabwoko ibyo rero uwo mugwi nibyo uzofasha werekane ko atabwoko bwabicanyi buriho ko atabwoko bw'abantu bera buriho uzokwerekana ibintu nyine byagenze kuri urwo rugero hanyuma ibindi nabyo biriko biraba ubu nabyo ni bizoronga inyishu mu rugero rwabyo
ego me
nashaka gushikiriza
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafite ubundi munywanyi wa radio ijwi ry'Amerika Ngenzi muri we neza
neza
muratwumva Ngenzi
ndakumva cyane
murafite ikibazo murafite icyumviro
reka nange icyumviro cy'uwanje
yego
nibaza nti mbega none hamwe uwo mugwi wo buri kwaturira ibibazo byo kuva muri 62 yo gucikukira gushika mu 2008 ibibazo bigaca biguma byiyongera nk'uko tubizi muri kino gihe urabona abantu benshi bariko baricwa abantu bakiri bato bariko barafatwa baja kwicwa abandi bagirirwa ihohoterwa ry'agateka kazi na muntu rimwe bigiye yica mu buzima bw'Ikinyarwanda urabona yuko abahunga ari benshi nk'uko ntuze yabivuze Libera none hamwe ibibazo byoguma byiyongera uwo mugwi rero nawe ukavuga ngo uri kubaturira ibibazo ngo byo muri 62 gushika mu 2008 we wumva byo ari maziki nta kintu byose n'abyo kintu cyate ingorane ngiye ngo ari uko ari kintu kiraga umukuru gihe none rero nta kuvuga ngo uwo mugwe ufite ikintu akamara akawuka mu gihugu uwo mugwe bwiza rero ku biganiro by'abahuza byo tanga bukaba uwo mugwe ukazoza uko ibiganiro bifite icyo bira byafite mu ndavuga ibiganiro bizoba byagamkiwe na Museveni hamwe na Mukapa hamwe byo biri icyo bimaze kumuvuga rero umuntu mabuza ugakora kuko wuca gushika kuri ibyo bibazo rero byo muri 32
murakoze Ngenzi icyumviro cyiza aba bashinga ntabe baragira icyo bakivuze ko mu kanya reka duhe n'ijambo wundi munywanyi wa radio ijwi ya Amerika Vincent amwiriwe neza
hallo
amwiriwe
neza
murafite ikibazo icyumviro munyarutse akanya gatoye cyane
yego yego icyumviro dufise nuko mu gutarabwagira kujaho kugira kwisaha kandi ngo rezateye ni kingo cyangwa cyangwa mu kuri igihugu hamikizwe nase none uwo mugwi uzoguza ukora amatoza kuri nkuru nziza nawe ko ariwe ariko yisha abantu benshi kugira kwisaha batebwo
uyo ibyo ico ni cyumviro cyawe ko umukuru w'igihugu ariko yica abantu ariko aha kwijwi rya Amerika siko twebwe twovyemeza reka
oya turabona ko turi mu gihugu turabona cyo ndi ngahi bujumbura je ndabibona nta kinyoma kirimo
bego mere kareka abashinga nawe turi kumwe nabonye bagira ico bavuze ku cyumviro cyawe nashaka ubwa mbere na mbere Jean Baptiste mutubwira hiyo mushya nahe ngeze yavuze ati uyo murwi kuzotoze ivyaha vyakozwe kuva mu 1962 gushika mu 2008 mbega ibindi vyaha bikorekorwa bizotozwa nabande ati murashaka kumwongera inyishu kuri ico kibazo
nashikirije yuko hariho uyo mugwi ubwa mbere na mbere umugwi washizweho kubera ibyashizwe ku mukono ya Arusha ibyo rero bari bashizeho itegeko nyamba atari bwirizwa nk'uko nabivuga mu 2004 hama rero ibyo ntiryashobora gushirwa mu ngiro mugabo haca haza ibindi urazi ko haca haza indi ndwaro yari iyo ndwaro iri ubu kandi kibandanye ngabo rero bari yungunganije gushikaho mu 2014 bashiraho ibwirizwa ritomoye neza kandi rero bakora uko bashoboye bashiraho n'umugwi icyo novuga ari wavuze ngo washyizweho na Assemblée Nationale novuga ko ari Assemblée Nationale yo kuva mu 2010 gushika mu 2015 si Assemblée Nationale iriho rero ni Assemblée Nationale yahahora ni yabihashize hama rero ibyo je kubwanje aho mpagaze n'uko umugwi ko benshi haba mu gihugu haba hanze bawemera babona ko ari umugwi urimo abantu babishoboye nuko wokora hanyuma ingorane zindi izi ziriko ziraba zikabandanya zironderegwa umuti mu nzira ziriko zirakoreshwa haba mu biganiro ariyo komisiyo nayo niriho mu Burundi akongera hakaba n'aba bahuza Museveni na Mukapa n'abandi burya bazoshika ku kintu bafashe kugira ngo abantu basubire hamwe hama nabo bari hanze batahe abo bari mu Rwanda bari muri Tanzania bari mu Kongo bashobore gutaha uko igihe cyose cyoshoboka ubwo rero ibyo bintu nibaza yuko abantu ariko barabishyira hamwe byabaye imbere y'igihe intambara guerre civile yasangiye iheze muri 2008 imbere yaho reka umugwi ubikore uraba ingene ubishyira mu buryo utubwire ingene ibintu byagenze hanyuma hari uwavuze hari uweje kuvuga ngo umugwi ngo uri kuko gukorera ngo umukuru w'igihugu kenovuga yuko utovuga ko Musenyeri Jean Louis Nahimana Musenyeri Bernard Ntawuturi abo bose mbona kuri liste hari umuntu bavuga ngo barakorera barashobora kuzokora akazi bakora ibintu uko biri batunganiriza ba Barundi
imbere yuko ndaguha ijambo namwe mushika ntahe Libera nashaka tubasomere ubutumwa bw'umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika Ferdinand Nzomukunda avuga ati je mbona bizokoroha kuko turateye intambwe imbere nziza buke abo babona ko bitazo koroha n'abansi b'u Burundi yamara niyo nkuru Fabregas Abdul Razak nabati nkamwe mwumva wokoroherwa gute woribwa n'umwana w'intare ukitwara kuri se tugarutse kuri wewe professeur Libera ntibagira kandi hariho umushyana he Ngenzi na Vincent bashikirije ibibazo bikomeye cyane rwose byo kuvuga ko ubwo bwicanyi buzotohozwa ari ubwo kuva mu 1962 no kushika mu 2008 hanyuma akabaza ati ibindi byaha byakoze mu yindi imyaka yakurikiye bizotohozwa nabandi ati yavuze kandi ati ibiganiro byozo bwa mbere ibyo biganiro biko biraba ibiganiro bihuza abarundi maze uyo murwi ujejwe kunywanisha abarundi no kurekuriranira ukaza mu nyuma icyo cimviro cy'abashinga ntahe mu kivuga kwi cyo
cimviro mushigikiye cyane bose mutikubera iki ahumugwi mige byumvira uwo mugwi hariho ikibazo cy'ama cyakubiri hagati y'abahutu n'abatutsi bari Arusha n'ibyo yafashije kushika rero iyo Arusha yarafashije icyo kibazo gisa n'icyari ko kiratorega umuti hashaka kwibutsa Jean Baptiste yuko uno munsi abarundi bafatanye mu nda baranse ku kibazo cy'ama cyakubiri kigaruka naho abari ku butegetsi bagerageje uko bashoboye kose kugucanisha mwa Barundi hagati y'abahutu n'abatutsi icyo nshaka kuvuga ni uko ahubwo Jean Baptiste ibyavuga byose bisigura yuko uwo mugwi utaragera kuko cya kibazo cy'amoko kiriko kigaruka ubu ariko kuva ibihumbi gushikana zeye mu 2008 mu 2010 mbere n'imbere y'amatora twayibonye mu myerekano yabaye abanyamusaga bakoranda n'abavuye hejuru mu za buhonga bakagira manifestation bamwe bafatanye mu nda nshaka kuvuga yuko ikibazo cy'amoko cyari cyaranduranywe n'imizi kubera akorodarushe ariko rero bisigura yuko uwo mugwi uwuye ntiwari ukwiye kuja aho ubu kuko ikibazo cy'amoko kiko gisasa n'ikigaruka kubera ubutegetsi butameze neza nshaka rero mu ncamake ko nshigikiye ibyo abanywanyi b'isamirizi bava muri Amerika bashikirije ariko nagomba kwishyura Ferdinand Mukunda nashaka kumubwira yuko abansi b'u Burundi abansi b'u Burundi nabariko barahekura u Burundi saba bariko banka uyu mukwi kujaho nka jewe nta kunyita ko n'umwanzi w'u Burundi n'umuntu umwe mera na gatoyi biza rero ko ndabibona nuko abarundi tanyotewe amahoro n'umutekano abarundi tanyotewe ukuri ko mbega kahise byagenze gute ariko ivyo bikaba amahoro n'umutekano urangwa mu Burundi abarundi bose nta mwana n'ikinono ne kuvuga ngo nibagende bayage batorere inyishu ibibazo abandi bari hanze batarimwo nikubera iki abo bose abarundi nkabo hanyuma
mbega libera ntabaciriyemwo ikubwanyu ikintu chatumye uyo murwi usabwa hagahera imyaka 15 utarashingwa nikubera iki ubwo nti hariho abarundi benshi batashaka kuwo murwi ujaho
oya na ni nkina mico ibwo yita mu nkina mico bari barindiriye yuko nkuru nziza yari yaciriwe gupfa urubanza rwiwe aruheza icya kabiri kwari kugira amatora abe bushireho ari bo bonyine bakumiriye abandi je niko ndabibona mu kugerageza gutahura mbe igituma ko barindiriye imyaka 15 aho Jean Baptiste yonyishura ntanze yari kwirasha kubera iki bawushize hubu igihugu kiriko kirasha iyo kiri mu ngorane
yego Jean Baptiste doga ku ijambo
bari kurindira imyaka 3-4 amahora akagaruka hanyuma uwo mugwi ukaja ugakora
mu kanya gato cyane rwose Jean Baptiste ni kuki uyu murwi utagiyeho iyo myaka yose Jean Baptiste muratwumva
no banza nkavuga yuko umugambo w'umugwi udashizweho uwo mugwi umaze hagufi imyaka ibiri ushizweho ntiwashizweho muri ibi bintu by'ingorane uwo mugwi washizweho na Assemblée Nationale ya hahora kandi yari imeze neza ibishoboka mu 2014 hamaze kuba ibintu bitatu bike byo kubitegura ico ni kimwe hama igituma wabaye washizweho utevye ibyo sino bigaruka ko cyane mugabo nje nifuza yuko unyaruka gushigwaho kubera iki kuko jewe kintu ushaka gushika ko nk'ubu niki hariho benshi ngaha bavuze ngo uwo mugi ngurindire ngo turindire ngo tuzohaba mu myaka izoza ibga uwo hava uhaba abantu baragirizwa ibintu cyane bazi ibintu nyene byagenze 65 69 72 88 cyangwa ikindi gihe usanga bantu bawushizeho atamusigaye mu bantu bari batwara igihugu batwara igisoda nk'abantu bari abakuru mu 72 aho haba ingorane bitugwimo
egomeye tubibutse inshuti mwese komuri komuri abandanya
njye birambabaza nk'iyo mbonye nk'umuntu ubundi ari mwaka wese cyangwa ubu ahwereye yishwe n'ubwiwe ngaho kandi agapfana ibintu azi byofashije igihugu notanga amazina ariko ntayo nshiye ntanga ngaha
yego me tubibutse inshuti mwese komuri komuri abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe kandi na Innocent mwiriwe neza
mwiriwe
murafite icyumvira murafite ikibazo munyarutse cyane rwose akanya karatujanye
ni intererano nagira nterere
yego
uwo mugundi badahukeneye cyane mugabo naho ukenewe abakoze ibyaha barahunze muri ibyo myaka za 1972-1993 uzoje guhuza abandi ko abakoze ibyaha bagiye kandi nkumva ko udakorera mu Burundi umva ivyo vyoshoboka nagira buja kubarundira niyo bari bakazuza kwisigura aba bakagirirwa imbabazi
murakoze reka duhene ijambo kandi ni munywanyi bi radio ijwi ry'Amerika Jean de Dieu muriwe neza
hello
muriwe neza batwumva murafite icyumviro murafite ikibazo
mfite ikibazo
yego
nagomba kubaza kugira ngo mubwire mwumvise kuzo toba bashika kuzabaye muri 2008
yego
ariko je waho mbaye uno munsi iyo baje dushorera imisoro cyangwa abagabo bavuga uti mirindwi na kabiri nuko byagenda nsa nibaza rero aba nabo bariko baratotesa uno munsi umugwi kuzoza gutohoza kuko iyo muvuze iyo bavuga ngo ubutungane bwo buzobikora icyo bita ubutungane nibaza ko hari abandi baheruka kuri mwezi gisaba n'icyo gihe ibyo byaba ubwo icyo bita ubutungane cyariyo nibaza abo babona ko bazatunganirwa nande icyo ni ikibazo cya mbere ikigira kabiri navuze nk'uwo mugwi ko hari n'incabwenge n'ibyo ariko hari icyo bita incabwenge ariko n'icyo bita ubuntu turazi ubuntu bw'umwe muri abantu turasa amakenga ko mwebwe mwaba mufite icyizere ko bazadutunganiriza abarundi
rego mereka tuhubaze ibyo bibazo byawe abashinga nayo turi kumwereka dutanguye kuri professeur Libera ntibasha kandi ibyiyumviro ikaba ibibazo bibajijwe na umushyara Inosa
Inosa dusa n'abavuga bimwe avuga ati uyu mugwi uje hataragera reka turindire amahoro n'umutekano ugaruke abarundi bayage bicaye bari hamwe Jean de Dieu avuga ati umugwi sitawizeye kubera kugatwe k'umwe wese abo bari muri wo ntibera icyo novuga kuri Jean de Dieu amakenga mfise mugabo sinibashira imbere nuko umugwi ufashe nka Jean Louis amatwa nsumira yarabuze umubyeyi muri 72 c'est une bon le singano bwa mu kirundi murumva yuko no muzi w'Imana na muzi gose kandi bintungane mugabo ko yabuze umubyeyi muri 72 nibaza ko bitari byiza kumuhomugwe ntawe turi nawe nibaza ko imigabayo batware ku igenuze ya perezida Bagaza yatwara igihugu nkaba nihenze nawe nyene urumva muri kahise hari ibintu bituba byaragenze neza mu gihe ari ku butegetsi kigana he nabuze yuko ni umujuriste mugabo turazi ko nibyo Jean de Dieu ashatse kuvuga ya maja mu migwi yose na cyane cyane mu kwandika ibintu byakonzeye la constitution sinzi nawe nyene ko abarundi bo mwizigira ishinde ndabyina bivuze je kubwanje ndashaka kwizera abari muri uwo mugwi mugabo utwo Jean de Dieu ashatse kuvuga ko urazi kuri umwe wese birashaka gutera impungenge ku bantu bamwe bamwe ariko rero ikintu gikuru uko je ndabyibaza nuko abarundi barushe kubera abarundi bigeze bamenya ukuri baranyotewe ukuri baranyotewe ubutungane baranyotewe amahoro umutekano hariho ntanze uburorero hari ibintu byinshi byabaye kuri iyi ntwaro yaba bashyizeho uwo mukuru
uburorero turabugara kuko ndabona akanya
kariho karakujana harabaye amakomisiyo yiga ibibazo ubwicanyi cyane
duga ku ijambo Libera ntitwumva bon tubibutse inshuti mwese kumwe kumwe abandi ajya kumviza iradiyo y'ijwi ry'Amerika samyanyira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda reka duhe ijambo Gado imbere y'uko dusubira kumushyira ntahe Jean Baptiste Gado mwiriwe neza Gado muratwumva Gado muratwumva master ni master muratwumva
yego yego ndabumva
mugyanutse cyane gose amasegonda 30 icyimbiro cyangwa ikibazo
yego n'ikindi kibazo nagomba kubaza none uyu mugwi washinzwe ni uzohera ku 62 dushika ubu nibo abantu bariko barapfa cyangwa ufite aho uzogeza none amariko barisa nabubu adoshinga uyu mugwi uzoba bakurikirana uzogira amatohoza aho ariko baricukubuha ibintu kuvuga hazo bigira imizibiri cyane ni umusanzu warashinzwe n'uzotohoza n'abariko baricuba mbega ubuhuru kuba kiriko baricwa bazogeza gushinga imizi zogiragira amatohoza yarishe gushika ryari murakoze
Murakoze gado ico kibazo ni kibazo abashinga ntahe bandi bari babajije ariko kugira ngo tuguhe inkuru y'imvaho nuko uyu murwi uri kurakora muri kigihe uzotohoza ivyaha vyakozwe kuva mu gihe cy'1962 gushika mu mwaka wa 2008 tugaruke kuri we Jean Baptiste Hajayandi hariho ikibazo cashikirijwe na Inosa avuga ko uyu murwi ukwiye gutangura koko ibikorwa vyayo ariko akavuga ko abari hanze vyogenda gutembega hariho uburyo bw'uko uyu murwi ushora kuja hanze canke gwatuma ko abantu bo bari vyabona canke bagirizwa ivyaha bakaza gutanga ubutumwa bwabo eka bakaza gutanga gusura ba imbere yo murwi bakavuga ivyo bazi tuvuze abari hanze muri kige Jean Baptiste
ndabyumva bavuga bati hariyo bahunze muri bamwe bashoboye kuba bari mu ntwaro mu bihe byahera ariko je nibaza yuko ntabiharuro ndagira mugabo abo babari hanze si kubakora benshi cyane nibaza yuko hariho n'abibereye i Burundi bahoze bari mu ndwaro batacyo bariko barakurikiranwa ku bubunyi ariko bashobora kuba barakoze ibintu no tanga nk'uburorero bwa bamwe mu bahoze ari abakuru b'ibihugu ibereye i Burundi barafise ibintu bashobora naho batoba barakoze ibintu biteye ubwoba cyane ariko bari Burundi hariho n'abandi hariyo abahoze bagaba amakambi kuva 67 canke hariyo n'abari abantu santere canke bakora n'ibindi bari Burundi icyo navuze navuze yuko ahubwo boraba kugira ngo nk'abo bantu si ukuvuga ko bose ari abari inkozi z'ikibi mugabo barafise ibintu babonye mu gihe batwara babishikiriza imbere y'uko Imana ibahamagara bamaze kubona biba ama rero ikindi nacyo ni uko ntibonindira yuko abantu bose bashobora kuba barahunze izi ngorane ziri ubunyi baba bari mu Burundi kugira ngo uwo mugwi ukore barashobora kuzoraba ingene babigenza biciye muri izi nama ziriko ziraba kugira ngo bahuze Abarundi zaba izirabwa na Museveni na Mukapa canke n'abajya bajya komisiyo iri mu Burundi ibyo rero n'ikintu gikomeye cyane mbona ngaha muntu yosigura nuko iyi komisiyo iriho iriko tangure gukora nyezina izokora iby'imbere ya 2008 kuva kuri independence ariko byabaye inyuma y'icyo gihe biri mu byo izi nama zikomeye n'amakungu akurikirana azoraba kugira ngo Abarundi tushoboye kugira intwaro nziza twumvikana ko n'ibi by'akateka kazi na muntu byose bice mu nzira nziza ibyo rero urumva birafise aho biko birakorera
akajya mbona kariko karatujana ndafise akabazo kanyuma nashaka ko mwishura mwese dutangure kuri professeur Libera ntibashira kandi Barundi nkuko muvyumvise hariho ibintu byinshi batizigiraniyemwo eka bari nubana urafite ibintu byagiye bira mu Burundi ingwano zitavana ko uko imyaka ihera zigaruka ubwo Barundi ntibakwiye guhindura ukuntu biyumvira ukuntu binubana bakagira bagahindura cyane gusa ukuntu biyumvira mu mutwe nka kurya mu cyongereza bavuga ati paradigm shift cyane sinzi ko mu gifaransa bavuga ngo changement de paradigme ivyo ntibikwiye mu kanya gato ya masegonda 30
kwiye nyapiye ngwane mu Burundi n'uze ni ya ikino kwita leadership éclairé et visionnaire akundi igihugu murabona hagiye abaye amatora tushatu mu ngorane mu ndyane nico gituma uyu mugwi warukwiye gukora hari amahoro kugira twitegurire kazoza k'abana bacu tugashakaje imbere abarundi atacobera
Reka nicyo kibazo tukibaze umushyira ntahe professeur Jean Baptiste Hajayandi abarundi ntibakwiye guhindura ukuntu biyumvira uravye ukuntu imyaka yaheze yose bamye mu ndyane zitavana ko kandi zitagira naho zihagaze
nkuko navuze abarundi ubivuze neza nibyo bita mu gifaransa changement de mentalité urabona ibintu byo mu Burundi nkuko Libera yavuze neza ko arusha rya akorda arusha zari zafashije kugira ngo abantu bashobore gusubira hamwe kandi urabona ko hari hatanguye kuboneka agahengwe kugira ngo abantu bahura Abarundi mu bwoko bwose
ndabona akanya katujane
ariko icyo noshikiriza ni uko
Kara,
Radio Ijwi rya Amerika.